Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
We chanye mwaramutse ncuti bagenzi baraje Nzamba agateka kawe bivanye naho umwe wese aherereye turi ku munsi wa mbere igenekereza rya 11 ndamukiza umwaka wa 2022 turabahaye ikaze muri ano makuru tugira tubashikirize nayo akaza kuba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Ikibazo cyo kuyunguruza kirateye isibe mu ntara ya Ngozi. Harahezi hafi indwi zibiri atanima y'igitoro rirangwa mu bikono byagenewe kubika icyo gitoro, ibyuma byahora bikoreshwa mu migendanire hagati y'amakomine bikaba byarabitswe. Muraza kubikurikira mu ntango z'ano makuru. Abanyagihugu bo mu ntara ya Rumonge bafite ibibanza hazokubakwa ikivuko basaba leta kubatunganiriza kuko bashobora kunyagwa amatongo yabo mu gihe bariko baragirizwa ko bafite impapuro z'ayo matongo za magendo. Mu gisata c'inkino naho umugwi wa Atletico waraye ukomboye mu kibanza ca mbere umugwi wa Bumamuru wari umazemo iminsi. Aho ni mu nkino zo mupira w'amaguru nayo muri basikete ho imigwi yo hagati mu gihugu yaratsinzwe n'imigwi yo mu gisagara ca Bujumbura. Mu kanya idonido ry'ano makuru.
Nzamba.
Turasubiye kuba ikaze mwebwe mwese mwaduhisemwo ano makuru tuyatangurire mu ntara ya Ngozi. Havugwa ingaruka zo kubura ibitoro. Ibigega byo kubikamwe ibitoro byo mu ntara ya Ngozi renga atanima y'igitoro riharangwa. Abiyunguruza bakoresheje ibyuma binywa igitoro bavuga ko igiciro cy'itike cyadugijwe na kabiri. Abaja canke bava makomine bobo bavuga ko ubwanwa bwafutse umunwa kuko amapikipiki yahagaritswe gukora. Inkuru tubaza George Nimenya.
Abanyagihugu mu gisagara ca Ngozi bavuga ko amastasiyo amwamwe amazindwi zibiri zirenga atani igitoro aronse. Iyo shitswe ngo kirabonetse aba ubujagari mu kugitanga bamwe bagasubira inyuma atani co batanye.
Ego cyumva ko bikimeze mu Burundi bwose ariko mbaye Ngozi ho na kamaramani. Hari stasiyo yo kuryama ivu haciye indwi zibiri zirenga atanima nayo imiriho niyo. Stasiyo yo kwifereme haciye indwi yose ntanima niyo niyo. Hirya y'ejo mu ijoro ejo banywesheje kuri stasiyo iri mu santere banki yoyo rero imiduga yose y'Ngozi yose yakoraniyeho sinavuga ngo bararonse hari ukunigana amavidasiyo ata hirya no hino iki amafirimbi avuga iki ngo bakaturenganije miduga yaziriye amabarabara yose irindiya baruhana dukeye hari abahahetse makeye hanya ngo bakite hirya pora bararira rwose bararira.
Ibyo byatumye ibiciro by'abiyunguruza biduga. Tike y'abaja mu bisagara bikuru bikuru yagwijwe hafi kabiri. Abaja canke bava mu makomine bobo baravuze ayo bacina nayo bamira kuko atari pikipiki ikijayo kubera kubura igitoro.
Kuva ngaha ni Bujumbura aho twahari tundi hana ibihumbi ibihumbi amajana atanu ubu yageze ku 15.20 birababaje cyane. Umuntu yaca gusengera nko mu gasikanwa gasikanwa twahari twagera ku 1000 akereka kintu ntibabutwara. Umuntu agomba gutandukanya Kayanza twahari twagenda ku 15.40 Mwenye ni makomine huo, na kamara mazikuwa kwa nani mwa tukazikunda kujai. Ndiyo goe chani, kama pesipio, mamwe bara vizi.
Ijo kina jikitoro, jatu mye, ibichiro, kibi ndi kidanda za witu uga, awanyagi hugu wakavuga ko, itagie kuoro era, na chane chane kumushikira ngajwi ntaro ya gati mu gihugu umuteka n'iterambere ridakumira aherutse kuvuga ko igiciro cy'igitoro gitegereza gusubira kuduzwa kuko no mu bihugu bibanyi byaduze. Ibyo akaba yabivugiye mu ntara ya Kayanza kuri uno wa gatanu igenekerezo ry'umunani kuno kwezi mu nama yagiranye na baburamatari barongoye intara z'u Burundi.
Arakoze George Nimenya. Mu gisata c'indero naho ababyeyi barereye ku ishuri shingiro rya Mabanda ya mbere iri muri komine Mabanda ni mu ntara ya Makamba baragiriza umuyobozi w'iryo shure ko amaze imyaka itatu abatoza amafaranga batabona neza icaheza agakoreshwa. Basaba abarongoye indero muri komine kuza kubujuriza n'uwo muyobozi kuko ngo kuva bashize ahabona icyo kibazo atanama y'ababyeyi yasubiye gutuma ko. Inkuru twateguriwe na Vanessa Muyiteka.
Awo wavyei berereye kushure nshingiro jama wanda ya mbele wavuga kukuwa mungaka uyu mbibi na chumi nishenda umulivu jishure nizime vaisenge awatoza mafaranga nibahe zengo wa siguri kwe ito akora hamini ngo haraho wasabuga mafaranga imi kubuzo ahandi waga sabuga ayokuru mwenye za mwishure nibindi aya mafaranga ayatumye ko kwishure akabata umunyeshuri asubira kwinjira mu ishuri atayatanze aba bavyeyi barereye kwishure nshingiro rya mabanda ya mbere basaba gusigurirwa ido nido ico mafaranga batozwa akora ahandi ho bakabibonamwo ubusuma
bamakibwa amahera sindarabe amaga kanu we mutege amaga tatini ko mire se kisa eleve fois cinq ça fois trois ça na mara nesi uya tanu nanga nyensinisha
atwe atoli meze meze ishuri ni gwa emafaga twafikira
komiti y'abavyeyi kuva batanguye kubaza ikibazo cy'aya mafaranga atozwa abanyeshuri umuyobozi w'ishuri onizime bayisenge bavuga ko atarasubira kubagirisha inama abo bavyeyi bavuga ko amakenga yabo afatiye kuyandi mashuri yegereye aho mu mabanda ayo mafaranga batayatozwa basa umuyobozi w'indero muri komine mabanda kuza kuri iryo shure agafasha kugira ico kibazo gitoregwe inyishu
twe tugira tuti nuko deseye yoza agahagarara hagati yacu kuko tutakimwemera nta nama gikoranya ngo bikunde komite tuyemera kuva urya mwaka atwata amafaranga ushika uyu munsi kuko nta mwana yiga hajya atatanze ayo mafaranga ngo bikunde biragaragara yuko amafaranga yo ataboneka hariho utuntu twinshi tugiye mu ido nido dusanga ikibazo gikomeye cyane
radio inzamba onizime bayisenge umuyobozi w'ishuri nshingiro rya mabanda ya mbere kugira tumenye ico avuga ku vyo abavyeyi barereye kuri iryo shure bamwagiriza ariko amazi kumva ikibazo tumubajije ntiyashimye kutwi kwishura aca ducira ku murongo wa telefone
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
tubandanirize ano makuru twabateguriye mu ntara ya Rumonge aho abanyagihugu bafise amatongo azokubakwamwo ikivuko ca Rumonge bidoga ko bagomba kuyanyagwa babishikirije inyuma y'inama bakoreshejwe na buramatare w'iyo ntara mu ndweze aho yabagirije ko impapuro bafise ari za magendo bagasaba ko botunganirizwa ido nido na Trifine kani wabo
ayo matongo azokubakwa mu kivuko ca kijambere ca Rumonge ari ku mutumba wa Kanyenkoko kuburinganire burenga gato iye gitari mu gihe banye na matongo bari bizeye ko bazokwimurwa bahawe imizibukiro buramatari wa Rumonge avuga ko batoyitega kuko byabonetse kwa ayo matongo arayo bihagiye mu nama yo kuwa 30 ukwezi guheze konsolasiyo nitunga yagirije abo banyagihugu ko bamanutse mu Rumonge bahungishije inka mu gihe cy'intambara baca bagira ko bikebera amatongo aho mu micungararo y'ikivuko icyo gihe ngo boba babifashishijwemo n'uwari musitaneri w'icyo gihe ariko akaba atashimye kumuvuga izina ariko abo banyagihugu basigura ko ibyo bariko barabwirwa bitumvikana mu gihe bafise ibyangombwa byose biranga amatongo
byaratubabaje kumva buramatari mvuga yuko atampapuro zemewe n'amategeko dufise akavuga yuko n'amatongo twihagiye twebwe twaraguye mu gahunga twarabaye byaradutangaje kandi muzanzu handi mu zindi ntara abarongoye intwaro nibo batubwira abanyagihugu kugira ngo bashobore kuronka imizibukiro twebwe rero ntitwumva ukuntu mu rwego kutubwira rero batubwira yuko impapuro ari za magenda
icyo kibanza kizoshigwamwo inyubakwa z'ikivuko cya Rumonge cyaragenzuwe kenshi n'abaserukiri banki isi yose kugira ngo barabe ibijyanye n'imizukiro izotangwa nk'uko amakuru ava muri bamwe mu banyagihugu bakorwa ko niyo ngingo bivuga abo bakabona ko amafaranga bagenewe ashobora kuba agomba ribwe basigaye bifumbereje
turagushimiye nawe Trifine kani wabo imbere yo gusozera n'amakuru tubabwire ayavugwa mu gisata cy'inkino umugwi wa Atletico New Orleans uri mu kibanza ca mbere kuva kuri no w'Imana ikibanza mu mamuru yari mazemwo iminsi myinshi muri basketball nawo mu nkino zitangurira iganwa ry'u Burundi muri basketball imigwi hagati mu gihugu yose yaratsinzwe n'imigwi y'Bujumbura inkuru dushikirizwa na Valerie Mucho
muri izo nkino zibanziriza ihiganwa byarabonetse ko imigwi yo hagati mu gihugu itaragera ku rwego rw'imigwi y'Bujumbura mu nkino zose zabaye imigwi yo mu gisagara cya Bujumbura yatsinda yorohewe Remesha yatsinze Aigle Noir y'Imakamba amanota 108 kuri 70 New Star yatsinze Tigers y'Imakamba nyine ku manota 63 kuri 52 Urunani rutsinda Young Eagles y'Igitega amanota 125 kuri 63 nayo Lizipo batsinze Brothers yo mu Cankuzo ku manota 78 kuri 63 Imigwi ibiri Bujumbura yahuye ni Dinamo na Gymkhana Gymkhana iba ariyo itahukana intsinzi ku manota 90 kuri 80 ya Dinamo mu mupira w'amaguru naho ku munsi ugira wa 25 wihiganwa Musongati yatsinze Flambeau de l'Est igitsindo kimwe ku busa Buja City yanganije na Kayanza United igitsindo kimwe ku kindi Aigle Noir yatsinze Burundi Sport Dynamique ibitsindo bibiri ku busa ni navyo kandi Flambeau du Centre yatsinze Bumamuru Top Junior yanganije na Olympic Star ubusa ku bundi Rukinzo itsinda Vitalo ibitsindo bibiri kuri kimwe nayo Atletico New Oil ikaba yatsinze Le Coco igitsindo kimwe ku busa ikifata ikibanza cya mbere n'amanota 46 Bumamuru ikaba mu kibanza cya kabiri n'amanota 45 mu gihe yasigaye inkino zitanu ngo iryo higanwa rirangire nta kirakogwa hagati y'umugwi wa mbere n'uwa gatanu hari ubudasa bw'amanota 4 gusa muri volleyball naho kuri uno w'Imana niho hasozegwa inkino z'igice cya mbere cy'higanwa ry'Ibujumbura muzinga yatsinze Amical amaseti 3-2 Gakosmos itsinda Bujumbura uwezo wa ndani amaseti 3 ku busa Rukinzo itsinda nayo nyene bisoro ku maseti 3 ku busa inyuma y'izo nkino z'igice cya mbere cy'higanwa Rukinzo niyo iri mu kibanza cya mbere bisoro nayo ikaza ubwa nyuma mu nkino nazo zo gusozera higanwa rya handball Bujumbura igikombe mu bigeme cyatwawe na Young Sisters itsinze Rumuri ibitsindo 15-14 nayo mu bagabo igikombe cyatwawe na Brothers itsinze Muzinga ubitsindo 39-32
arakenuye Valeri Mucho n'ingazi cyo dusozerera n'amakuru twariko turabashikiriza mwakoze mwese abariko baradukurikira abegeranije ano makuru nabo nyine ndabashimiye cyamari ndabashinze nije mwari kumwe mugira amahoro iwanyu na gutaha.